mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri address Radio Yacu, no kuri site yacu www.radioyacu.voa.com. Mushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresheje address yacu ya email radioyacu@gmail.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabaramukije mwese, mbahe ikaze mu makuru y'aka kanya kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Nuko hari umunyarwanda ushobora guhura n'impanuka runaka akagira ikibazo cyo kubura amaraso, akayahabwa n'abagira neza bitanga amaraso kugira ngo ayabone. Nkishimiye nta ukimpatiye, ndumva ameze neza kuko mba numva ko amaraso ntanze agiye kuzafasha abanyarwanda.
Uwo ni umwe mu banyarwanda kazi bamaze igihe kirekire batanga amaraso, aravuga ku kamaro bifitiye rubanda. Turanareba uko abakobwa n'abategarugori bahagaze mu mwuga w'itangazamakuru n'andi makuru atandukanye. Ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho bizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe gutanga amaraso. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikaba rivuga ko u Rwanda ruhagaze neza mu byerekeye gutanga amaraso, ravuga ko rubikesha gukoresha utudege duto tutagira umupilote ari two bita drones. Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Kuko mba numva ko amaraso ntanze agiye kuzafasha abanyarwanda, yabo wanjye yabo nta wahandi, numva byangirira akamaro kuba ndiho na wakabaho.
Uwo mukenyezi amaze gutanga amaraso inshuro zirenga 25 kandi n'ubu ku myaka y'ubu 43 avuga ko atagiye guhagarika ico gikorwa yita ico gutabara abababaye.
Nuko hari umunyarwanda ushobora guhura n'impanuka runaka akagira ikibazo cyo kubura amaraso, akayahabwa n'abagira neza bitanga amaraso kugira ngo ayabone. Nkishimiye nta ukimpatiye, ndumva ameze neza kuko mba numva ko amaraso ntanze agiye kuzafasha abanyarwanda, yabo wanjye yabo nta wahandi, numva byangirira akamaro kuba ndiho na wakabaho.
Mugenzi we Sengumuremyi Principe we wageze ku nshuro ya 96 yatanguye gutanga amaraso mu mwaka w'igimikime 1998, avuga ko ari iteka kuri we agatinyura n'abandi bagitinya gutanga amaraso. Uwo niwe wa mbere mu Rwanda akaba yabiherewe n'agashimwe.
Ariko njye mu gihe mu nshuro zose nayatanze nta gihe nigeze nagira ikibazo. Numva ari ishema cyane kuri njyewe kubera ko ubutanze ubuzima, ntago abantu bose bateye kimwe mu buzima, hari abagira intege nkeya, uburwayi. Ubwo rero iyo ufashije umuntu kugira ngo akomeze agire ubuzima, numva ari ishema cyane kuri njyewe.
Ikigo cy'igihugu kijejwe kwakira amaraso mu Rwanda kivuga ko abatanga amaraso ubu bageze ku 47. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abo batanga amaraso wahimbarijwe mu Rwanda, umunyamabanga wa leta ashinzwe ubuzima n'ubuvuzi bw'ibanze Dr Patrick Ndimubanzi arashimira abo bose badatiba kwitanga mu gutanga amaraso.
Mu Rwanda turashimira cyane abantu batanga amaraso. Burya gutanga amaraso ku bushake ni ikintu cyiza. Abaza ni abantu bafite umutima wo gutanga, n'abantu baba bizeye ko n'amaraso yabo ari meza mazima. Ibyo rero turabishyigikira, ni nabyo OMS dushyigikira cy'uko abantu batanga amaraso nta kiguzi kirimo. Kugeza ubu iyi gahunda yo gutanga amaraso igenda neza, abantu barabyitabira rwose, baritabira kandi turabashimira. Icyo dushaka gukora ni uko abantu basanzwe batanga bakomeza gutanga, bagakomeza kugira kwifatana neza kugira ngo amaraso yabo aze yizewe.
Ishami mpuzamakungu OMS ryitaho amagara y'abantu ku isi rirashima intambwe u Rwanda rugeze ko mu gikorwa cyo gutanga no gukwiragiza amaraso mu gihugu hakoreshejwe indege zitagira abadereva drone mu Gifaransa. Uhagarariye OMS mu Rwanda yavuze ko ari igikorwa kitoroshe, kizinze, ariko gikiza ubuzima bw'abantu benshi. izo ndege zatanguye gukwiragiza amaraso mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Umunyamabanga wa Leta ashinzwe ubuzima avuga ko ibitaro birenga mirongo ibiri ubu bihabwa amaraso n'izo ndege.
Gahunda yo gukurikiza drones iri kugenda yiyongera. Ubu dufite ibitaro bigeze kuri 21 babona amaraso bakurikije drones. Byaratwunguriye kuko ubu ngubu umwanya bifata kugira ngo amaraso agere ku munyarwanda yaragabanutse cyane. Drone irihuta. Ikindi kintu ni uko ibitaro bidakeneye kubika amaraso. Amaraso aba ari ahantu abitse, iyo umuntu yakeneye duhita tuyamushyikiriza. Umubare w'Abanyarwanda cyane cyane ababyeyi n'abana ni umubare munini. Buri mwaka tugera ku 60,000 bakenera, cyane cyane iyo abantu bamaze kubyara cyangwa iyo malaria yabafashe amaraso akaba makeya.
U Rwanda kibaye igihugu kigira kabiri muri Afurika gihimbarijwemo umunsi mpuzamakungu wahariwe abatanga amaraso, inyuma y'igihugu cya Afurika y'Epfo aho uwo munsi wahimbarijwe yo mu myaka 15 iheze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Rakoze niyo nkuru utugereje mu Burundi. Mu ntara ya Ngozi aho kuri uyu wa gatatu abakozi ba Leta bashinzwe iby'ubworozi batangiye gutanga inkingo ku matungo mu gihe cy'icyumweru cyose. Izo nkingo rero zitanzwe mu gihe mu kwezi gushize hapfuye amatungo magufi agera kuri 400 muri komine ya Tangara. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Ugo rucanco ruriko ruratangwa ku mpene n'intama zitacandazwe mu kwezi kwa mbere kuno mwaka mu ntara yose ya Ngozi, bene zavutse inyuma y'ico gihe zitaronse ugo rucanco rutangwa ku buntu. Ugo rucanco rwako karanda kafashe impene n'intama ruzotangwa mu mitumba yose igize komine Tangara na Busiga, aho ko karanda gaherutse kwibonekeza. Muri komine Tangara honyene ubu hakaba hamaze gupfa impene 423. Muri komine Kiremba ugo rucanco ruzotangwa ku mitumba 19, 10 muri Ruhororo n'itatu muri Gashikanwa, amakomine ahantu rubibe na Tangara isinzikajwe n'ico kiza kibangamiye impene n'intama nk'uko tubimenyeshwa n'abajejwe amagara y'ibitungwa aho mu ntara ya Ngozi. Iryo candagwa ririko riratangwa n'abajejwe amagara y'abantu makomine n'amazone yose babanje kuronswa inyigisho n'abahinga mu buyobozi bujejwe amagara y'ibitungwa mu Burundi, ryatangwe kuri uno wa gatatu rikazorangira kugenekereza rya 18 za kuno kwezi turimwo. Tubibutse ko inyuma yaho ako karanda k'impene n'intama kadukiye muramatari w'intara ya Ngozi yasohoye urwandiko nimero 531 akaburungu 14 agakwego karambitse 129 ryo kwa 27 ukwezi kwa gatanu rubuza uruja n'uruza rw'impene n'intama mu makomini 9 yose agize intara ya Ngozi. Ubwo rwandiko ruranabuza gushora ibitungwa mu isoko no kurya inyama zavyo. Kugira bashobore gukinga intara zitaribonekezamwo ako karanda, izo ngingo zahavuye zifatwa no mu zindi ntara zimwe zimwe zihana urubibe na Ngozi nka Muyinga na Kayanza. Amakuru dukura muri abo bajejwe amagara y'ibitungwa atumenyesha ko iryo sekeza rirangiye bazokwiha ikiringo cyo kuraba ingene iyo ngwara ifata impene n'intama yifashe, hace hafatwa ingingo yo kugurura amasoko canke kuyagumiza yugaye. Icibonekeza gusa aho mu ntara ya Ngozi nuko izo ngingo za buramatari zubahirijwe kuko masoko y'ibitungwa nta mpene n'intama biharangwa, no mu birabo nta hantu na hamwe hakidandazwa imishikaki y'inyama y'ivyo bitungwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tekano naho tugiye muri Kongo aho mu rwego rwo gufasha impunzi z'Abarundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rizatangiza kuva mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka wa 2019 uburyo bushya bwo gutanga ibiribwa ku mpunzi ziri aho nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ubwo buryo bushya hazajya hatangwa amafaranga ashobora gukoreshwa kugura ibiribwa aho gutanga ibiribwa nyirizina. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri muri Kongo.
Munama yarayihuje ishyirahamwe rya PAMU n'amashyirahamwe arimo ASER na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'abaserukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda. PAMU yavuze yuko igiye gusimbuza uburyo yari isanzwe ikoresha mu gutanga ibiribwa ku mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi yo mu Rusenda na Murongwe. Bigirimana Musa ni umuyobozi wa village ya kane yo mu nkambi yo mu Rusenda yari yitabiriye inama.
Mu byo yatubwiye ariko yatubwira ko igiye guhindura ingene yahora itanga ifungurwa, bahora batanga ifungurwa bakoresheje ikarata yo gupokerera ko ari ariko ubu bagiye guhindura iyo systeme kugira bakoreshe amafaranga yo kumaboko abarefuje nka bose ntibabwakiye neza kuko bamwe bamwe bagiye berekana amakenga yuko ashobora kuba ubwicanyi cyane ubusuma kubera ko umuntu arose amafaranga usanga ibyinjiro byabaye byinshi na cyane cyane ko bagize amakenga bamwe bahora badandaza bita bakomeza kumbere batazahava bashika mu kandi kugira baronke inyana bazahava bagura bacabona ko ibiciro bizahava biduga byo koroshwa ifungurwa nico bituma benshi nago babyakiye neza ariko ariho n'abandi babonye ko ari bisanzwe kumbure bobo bivanye n'inzo runaka umuntu adashobora kumenya bivanye n'ingene urongoye pane yavuze ntiyashoboye kudetermina neza amafaranga uko azabangana ariko ni amadolari 12 ariko bavuga ko bazotanga mu makongomani ariko tutazi ngo bafite valeri ingana gute mu makongomani
zimwe mu mvunzi z'abarundi zarisanzwe zikoresha agakarita ka Scope ngo ahishe ibifungurwa abacuruzi bari basanzwe bazana mu isoko ryo mu nkambi umunsi wa foire bavuga yuko ubu buryo bwo guha impunzi z'abarundi amafaranga mu ntoki bubateye ubwoba kuko buzatuma habaho imikoreshereze mibi y'amafaranga mu miryango bityo bigatuma abana basonza
twege ukuntu twabyakiriye neza lakini bamwe bamwe nuko twabyakiriye neza bamwe bamwe n'ingorane ku buryo bivanye n'abantu b'abagabo baracyagenda kuyagiramo amaswingi ku bintu bijyanye n'abantu b'abagabo bakunda kunywa inzoga n'abantu b'abamama nyene harimo bagomba kunywa inzoga urumva bwa buhora bwose ukaca buherera mu nzoga urumva n'abana nibagire ngo babasumi cyana nirana tuko twapokera mapo none ubu naho birecha biba ayandi mbere dupokeye twapokera bijya burese tukagenda tugasumira abana nuko isumi y'abana njya ugashyira mu nzu nyambuge na kujib ibopemeni ukamenya tende ishuri bo zibiri bo zitatu nayo ubu naho ari amahera ari baziriye hamwe nukuri sinzi imana gusa niyo irabibona
niyo kwizerwa Samuel yabwijwe igihe Amerika yuko ubu buryo ishyiramwe rya pamu rigiye kuzajya rikoresha mu guha amafaranga impunzi z'abarundi mu guhayisha ari bwiza kuko uburyo buzafasha zimwe mu mpunzi zari zisanzwe zifite imirima yazo
kenshi na kenshi abakomereza ahubwo banaduhenda cyane kuko kenshi sibyo nk'abantu nk'abasiribateri cyangwa benshi hari benshi birimira ugasanga yifite nk'imwe mataramburo ati jewe nta kamaro ko kuba notuma nk'umuceri cyangwa ntabushyire mu rusa nk'ubufu kubera yaririmiye imirima agaca ahitamo kuvuga ati nabuze amafaranga akacameza mu buryo bamuhereza mu buryo bw'amafaranga ugaca usanga umukomesa yamuhereza ntuzenye amafaranga 2014 umuntu ariko ariyumvira abona ko ntuzi ubwo buryo buzaba bwiza cyane ko arakora ubwahora
Misago Filipo ni umucuruzi wo mu nkambi yo mu Rusenda asanga ubu buryo buzagura impunzi nyinshi gusohoka inkambi zikajya kurangurira ibiribwa hanze y'inkambi nk'uko abacuruzi pamu yazanaga mu nkambi bari basanzwe babigenza kuko muri bo hari abavanaga amafuni mikeri mu gihugu cya Tanzania ndetse n'u Rwanda
kibaze nk'ubu barifuje turi 30 na 30 ibaze nawe isoko rizosumiramo abantu barenga 30 na dusanzwe turi mu karere k'umutekano utameze neza ibaze abantu basuma twagirwa nshomaje kuvuga ati kuko umuntu afite itari 12 yapo kwa mafaranga itari 12 ndio byose bingorane
ishyiramwe rya pamu rivuga yuko ujyagiranye amasezerano na banki ya Tembe kwa izagitanga amafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda na Murongwe buri kwezi Vedatse ngavuga kubwirwa igihe Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twesangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyigira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda reka dusubire mu Burundi. Ku banyamakuru 1420 bamaze kwiyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego CNC rushinzwe kureba uko ibinyamakuru bikora mu Burundi. Uyu mwaka abagore n'abakobwa ntibarenga 454. Muri abo ibice 14% nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'ibitangazamakuru muri icyo gihugu. uretse ubwo busumbane umubare w'abagore cyangwa abakobwa bitabira ibiganiro bitandukanye uracyari hasi cyane mu kiganiro mugenzi wacu Diane Ninazwe amaze kugirana n'undi mugenzi wacu Florentine Kwizera ukorera Radio BBC y'Abongereza baganiriye kuri icyo kibazo Florentine atangira avuga imyaka amaze mu itangazamakuru
umuga ndabumaze mu myaka 20 muri uku kwezi nibaza yuko nkije imyaka 20 kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cha leta cyo mu mwaka wa gatandatu ndibuka neza itariki mugabo hari 99 kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu urumva ko nkije imyaka 20
ego iyo nkuru wayitangariza kuri BBC wayitangariza mu gihugu cy'u Burundi cyane
sinayitangariza kuri BBC nayitangariza hagati mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'intara zo hagati nkayitangariza kuri radio Bonesha FM ico gihe mbere yari icitwa umwizero
yego hanyuma kuva uve mu mwizero kugera kumburi wanana kuri n'umwizero imaze guhinduka Bonesha haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangaza makuru mpuzamakungu
n'urugendo novuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda gukora ibikorwa bitandukanye nari nsanzwe ndumwarimu narigisha mu ishuri rikuru uryo mu ntara ya Gitega nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni biki ico gihe nari ngifise ingoga naho hari ariko baravuga yuko nasaza ibindi mifi hati efinike nari mfise amasaha agera kuri 28 kundwi nigisha kabona umwanya usigaye simbona ikintu ntoshobora kuwukoramo ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo wundi mwanya wose nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru ariko nsubiye inyuma gatoya n'ikintu nari mfise mu mutima wiwanje kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru ngira umunyeshuri icyabi inyuma nuko numva abandi babikora nkumva ndabikunda nkumva kumviriza iradiyo bingwa neza haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko umuziki amakuru nkumva ni ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri nkumva nande icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru
hanyuma aho kuri BBC gahuza hoho mu Bwongereza hamaze igihe kingana gute
BBC gahuza imiryango ndayimajemo imyaka gera kuri 16 canke 17 kuko nshijemwo ko natanguye kuyikorera nkiri mu Burundi ngaha kuri siege Londres ndahamaze imyaka 14 ariko twari dusanzwe turi kumwe na BBC yaba BBC gahuza imiryango canke BBC Afrika gisata cy'Igifaransa narakoranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu 2001 urumva ko imisa atari mike nka nyene
yego irakwiye
18 ahari
yego none ga Florentine uratubwiye ivy'umwizero bya BBC ni cyari coroshe ico gihe mu 99 yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangaza makuru barawuhurumbira
kuwuhurumbira nta byumenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba bada gusaba ubuzingu ufise ibiharuro ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme kuko harimo abagabo ariko bakaba bake kuko ndabyibuka nko muri Bonesha mu 2000 njya gukora kuri radio ubwaho nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri kandi narinze mva ngaho tutararenga abantu babiri muri 12 mu ndimi zose igifaransa ikirundi igiswahili ico gihe nta cyongereza twakora twaraba abakenyezi babiri n'abagabo 10 aho ni mu gisata cy'amakuru nashize mu ibiganiro utawumva rero yuko batari benshi ariko kandi bariho abo twarabira kwa karoriro kuri radio nationale kuri televiziyo harimo abakenyezi ba Chantal Katama ba Maria Inamuganuro ba Christine Ntahe urabivi yuko bari abafatso ni bakarorwa kuri itangazamakuru neza
yego
bari ho ariko ntibari bafite igitigiri nk'icangana n'icabagabo
niko hanyuma umuntu unye iyo bari ko ratanga ibitigiri bakavuga ati uyo mwuga mukora abafatso ntitubabibona ntitubabonamwe wabigeme ntitubabona urazi aho bigeze ubu wovuga yuko abo bavuga ivyo bafisemo kuri cyane
ivyo bavuga n'ukuri ivyo bavuga nibaza ko ari ukuri kuko biragaragarira amaso nibi biharuro watanze mu ntangamarara kubanyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika igihumbi n'abajanabiri kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'amajanari na mirongo itanu birigaragaza yuko ari bake abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane ntibashika n'ibice cumi na bitanu ku ijana hanyuma hariho no kugira uruhara kugira ijambo gufata ijambo mu itangazamakuru naho nyine urabona yuko bataboneka diyari
yego
ni bakeye rero ibi biharuro bigaragaza ukuri uretse yuko urumva n'ibyo bakuye hari n'ibyo bakuye muri istebu baba barakoze igendereza ryabo bakabyegeranya bakerekana uko ibintu bimeze uretse n'ibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka co kimwe n'abagabo mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo canke abarigiramo uruhara
yego hanyuma ku bwawe ga Florentine wibayemo umwanya munini uribaza yuko ziba biva kuko bibava ko barakumigwa barikumira canke
jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo naho ibintu byatanguriye uko isi ikomeza gutera imbere niko ibintu bigenda bihinduka abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu b'abagabo kugira uruhara mu itangazamakuru haba ku byerekeye kuri kora cyangwa guhabwa ijambo ariko buke ibintu bigenda bihinduka nicyo gituma jewe iki isobanuro ndayiha cyane cyane ibijyanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange mu iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yari habwa mu buryo bunganiki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise urwo ruhara yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biri ko biraca ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanje ndabigiremo uruhara nshikirize icyumviro cy'iwanje naho jewe mfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro
yego Florentine duhiriwe duhishire kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mudakora mu kirundi n'ikinyarwanda gusa murafite n'izindi ndimi zitandukanye icyongereza igifaransa eka n'izindi ndimi zikoreshwa ahandi muri afurika tubuze ku by'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ibyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri BBC wanyu ugahuza abapfasoni bahari benshi menga ndazi wewe hariho Yvette akora ni mu Rwanda abandi ho byifashe gute muri ibyo bisata bindi twovuga ngo biri mu bisata byatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyumviro vy'ababumviriza canke ababikorera
byate ico no kubwira nuko iki kibazo gisa n'ikibazo gisangiwe na benshi muri rusange mwisi nibyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga icyiyumviro ariko muri rusange ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu Bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero rwo kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru cy'ibintu bya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduda ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo cyane abahabwa ijambo kuri radio kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutangaza amakuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanye hariho intego bihaye mu mwaka uheze barangijemo bakibandanya n'uyu mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri mirongo itanu ku ijana ku buringanire bwa mirongo itanu ku ijana hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radiyo canke kuri televiziyo cyane mu bundi buryo nyine amakuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga amakuru cyangwa abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza ico gitigiye ca 50% n'ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikiye utubyumva yuko ikibazo twisangije mu karere mu Burundi cyangwa muri Aziya cyangwa ni kibazo cy'ikibi rusange niko nubivuga
yego kandi natwebwe Florentine ngaha anyi ku juri America twarabigiyemo turanabazanya tuti mbere ko ikaba fascinate tutawumva turagerageza kwatumira mugabo twagera mu byo kuronka abaja muri ivyo biganiro ugasanga nk'amatelefone 10 turonse mu mezi atatu uzosanga hari n'igihe usanze mu mukobwa umwe cyangwa umufasano umva ko ari n'urugamba rukomeye
n'urugamba Diane kibazo ni cyakindi mbega abo bantu dutumira abafasano ni nabigeme barumva yuko bufata ijambo kumbure bavuga bati hasahanze nibyo bari ko baravuga n'imirekeye cyanke sindabisobanukiwe wavuze yuko ibice 82% kwijana kuri ibi biharuro byagenderejwe mu Burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radio cyangwa barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka 15 kugira ngo na 49 ariko wazuze 65% batagira uruhara itangaza
mu 69
kandi nka baya bakumiri urumva mu bamwe abatumye bamwe abatumye ikibazo rero aho gihagaze rero n'ubungu mangaruka hahari gusobanukirwa ico kidubwa mbere kumva yuko ibyo bibaraba kandi babigize mu ruhara bishobora kugira akamaro gusumba batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuga bonyene gushikiriza nk'ivyumviro byabo no gukomeza gusunika gukebuke gushika umunsi bazovyumva yuko nabo bibaraba
urakoze cyane gose Florentine Kwizera ukorera iradiyo y'Abongereza BBC fise icicaro ngaho mu Bwongereza i Londres tusanga bariko barasozera kino kiganiro cacu akajambo kanyuma wotekerera baba bamenyesha makuru bagenzi bawe baba ababyeyi baba bo mu ntwaro eka bose ubwira ngo itangaza makuru by'ukuri umfaso ni aboneke mu haba mu gutangaza makuru haba mu kuyumviriza haba mu kugira icaterere kugira ngo amakuru dushikize abakunzi bacu abashikira fisa kanuvera
ico no vuga niki abakenyezi nabigeme itangazamakuru rirabakeneye uruhara rwanyu ingombwa haba kugindiramo nk'umwuga haba gufata ijambo kuko nibyo bizokubaka iterambere si kuvuga yuko ari ugupfa kunganisha ibitsina ngo abari aboneke y'abagabo n'abagore ariko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere itangazamakuru rifite uruhara runiniya cyane muri iryo terambere rero umukenyezi niyagira uruhara mu itangazamakuru azoba afashe umuyoboro ugana ku iterambere ushobora gufasha n'umwana we w'umuhungu n'umwana we w'umukobwa n'umugabo wiwe n'ahabaye mu kibano na kominote muri rusange
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Nchuti mukomeje gutega matwi ibiganiro byacu aniho amakuru yakakanya tuyasoreje tubashimiye ko mwaduteza amatwi turabarekera gutega matwi andi makuru yacu ataha mukanya tushimire ingenera ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Alemas Kalala wegeranije ibiganiro aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema naho je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe.